Mu itangazo ishyirahamwe Avoda ryasohoye kuri uyu wa mbere ryibukije ko Perezida Cyprien Ntaryamira yapfanye n'abashikiranganji babiri ba leta yiwe aribo Bernard Chiza na Cyriaque Simbizi. Rimenyesha ko urupfu rwabo rwabaye mu babaruta gira kungana atari ku miryango yabo gusa ahubwo no ku Barundi bose hari haheze amezi atandatu yonyene babuze umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye yishwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Ibibabazo iryo shyirahamwe kugeza ubu ni vyinshi. Adela Hishaki umukuru waryo yabishikirije mu kiganiro kigufi yahaye abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ishyirahamwe Avod irababazwa n'ukubona imyaka 27 iheze inyuma y'icyo cyago abarundi bose muri rusange na cyane cyane imiryango y'ababuze batararonka umuco ku byabaye. Nicyo gituma ishyirahamwe Avod risabye ibi bikurikira: ubwa mbere kuri leta kukuri kuri ibyo bara byaguye kumenyekana k'ubutungane bw'ukora kw'imfubyi z'abo bahisi bozibuka mu gutanga ubuzi kuko usanga barihebuye ko hoba gushumbusha imiryango yabuze kuko iyo ndege yari ifise asiranga.
Abasigwa abategetsi b'u Burundi basaba ibihugu na cyane cyane bibanye by'u Burundi gutanga intererano ishoboka yose kugira ngo urubanza rwerekeye urupfu rwabo ruburanishwe.
Ku bihugu bibanye bicuditse n'u Burundi dusaba intererano iboneka kugira urubanza rw'urupfu rwa nyenicyubahiro Perezida Cyprien Ntaryamira n'abashikiranganji biwe babiri gutohozwa kuko ubu imigenzanire myiza y'u Rwanda n'u Burundi iriko iraja mu ngiro tukaba tubishima. Icya kabiri twasaba ko hoba intererano ikwiye kugira urwo rubanza nyene ruzocibwe kandi rushikirizwe ataguhengama tutibagiwe n'izindi manza z'incungu z'u Burundi zitarakurikizwa.
Ku munsi wa gatanu w'indwi ishize Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta yavuze ko igihugu c'u Burundi kiticaye. Hari mu kiganiro abavugizi b'inzego n'ibisata vya leta baha abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu.
Ikindi kibazo nabajijwe ni kibazo nabaje kijanye n'itariki 6 z'ukwezi kwa kane twama twibuka urupfu rwahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira. Icyo kibazo carashikirijwe na leta y'u Burundi ariko ntikiraronka inyishu itomowe. Ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafite inzira zicamwo za diplomasi n'ubutungane. Ibihe n'ibiringo ntivyakunze kw'ico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga ariko bitewe bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu. Ariko leta ntiyahevye kuko urubanza ruriho, abo vyega barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti. Izo nzira ziriko zirakurikizwa turindiriye kizovamo.
Cyprien Ntaryamira yapfuye ku myaka 39 gusa, yari umukuru w'igihugu wagira kabiri wo mu bwoko bw'abahutu arongoye Burundi nyuma ya Melchior Ndadaye. Yari yagiye ku butegetsi kwa gatanu ukwezi kwa kabiri 1994 akaba yaguye mu ndege yahitanye mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu gihe bari bavuye mu nama mu gihugu cya Tanzania. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.